Yakobo ikigabane cya gatanu. Ehe rero yemwe batunzi, nimurire muboroge, kuko mugira mufutane. Ubutunzi bwanyu buraboze, impuzu zanyu ziriwe n'inyenzi, izahabu n'ifeza byanyu binyengeterewe n'ingese, ingese zavyo zizobicawo naco kubagiriza zizonyengetera imibiri yanyu nk'umuriro. Mwarundanije mu minsi y'umuhero. Ingero z'abashwabuzi babashwaburiye imirima, izo mwabagunze zirataka. Amaborogo y'ababashwaburiye yinjiye mu matwi y'Uhoraho nyene ingabo. Mwidibamiye mu isi, mwihaye ibibahimbara, mwaguwe mpishi mu mitima ku munsi wo gukeka kugwa. Mwatsindishije intungane, muramwica ntiyabarwanya. Nuko bavukanyi, mwihangane mushisaho umwami Yesu azozira. Ehe umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitsa izorongera imvura y'agatasi n'iyurushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima kuko kuza k'umwami kuri hafi. Ntimwidodomberanire bavukanyi kugira ngo ntimucirwe kwiteka. Ehe umucamanza ahagaze ku rugi. Abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana babere ikigereranyo bavukanyi cyo kubabazwa no kwihangana. Yabihanganye tubita abahirwa. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu. Mwabonye iby'umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongo. Ariko bavukanye, ikiruta byose ntimukarahire. Nimurahire ijuru, isi canke iyindi ndahiro yose, ariko ijambo ryanyu ribe ego, ego, oya, oya, kugira ngo ntimucirirwe ku rubanza rubatsinda. Muri mwebwe ntihaba hariho ubabaye nasenge, namba hariho ururaniwe mu mutima naririmba ishimwe, muri mwebwe namba hariho urwaye natume kwa bashinga ntaho ibishengero baze kumusengera, bamusiga amavuta ya Elayo mu izina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanije n'ukwizera kuzokiza umurwayi, umwami azomuvyura, kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Mwaturanire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugorozi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyawo. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe, imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa mu gihugu, yongera gusaba ijuru rikure imvura, isi imeze imirima yayo. Bavukanyi, ntihagira umuntu muri mwebwe azimira, akava ku by'ukuri, uwundi akamuzimurura. Mumenye yuko uwuzimuruye umunyabyaha akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemo, abamukirije ubugingo urupfu kandi abapfutse ibyaha byinshi.